Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Yaravuze ko abarongo ishirahamwe ry'icyayi mu Burundi babaye intambamye yuko haba inyungu nyinshi zinjira mu kigega cya leta. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yerekanye ko yananiwe kubagondoza ngo bagurishe icyo cyayi mu bihugu byotanga amafaranga menshi, kuko ubwabo bakeneye inyungu zijya mu mifuko yabo. Iyo myidogo y'umukuru w'igihugu yoba ifise ifatiro, vyari kugenda gute mu kurondera inyishu z'ibyo bibazo mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 17 Kigarama mu 2022? Twatumiye uwishinze guhimiriza Abarundi guhindura ingendo asanzwe yarize n'ibijyanye n'ubutunzi. Iki kiganiro mugishikirizwa na Emile Nibasumba. Ndabahaye ikaze. Kwa gatatu Kigarama haraheze indwi zibiri igihe ariko yugurura icyese ibiro bya buramatari w'intara ya Kayanza. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko abarongo ishirahamwe OTB banse gushora icyayi mu bihugu bya Misiri na Nigeria, kandi ari igihugu cyari kuronka amafaranga menshi.
Muri Egypte batubwiye ngo tubahe icyayi, abasoda n'abapolisi bo muri Egypte binywere icyayi cy'i Burundi. Mugabo OTB twarayibwiye nuno munsi ntiremera. Kubera iki? Amakomisiyo ngo kidaciye Mombasa twaba duhovye. Kubera iki? Komisiyo gushora direkte muri Egypte kwibeye nini twaba duhovye, kuko twoca tumenya amadolari yinjiye akinjira kigega cya leta. Sinzi umuntu none muvyankira iki. Ego nimusigure igituma OTB yanka gushora icyayi direkte kandi tuhabona. Ni ukubera kwanka kubera amakomisiyo bakuri Mombasa. Cyenda bizi muri Nigeria baca bambaza bati icyayi mwebwe mwimbura ku mwaka kingana gute? Ncampamagara hari hakiri Bigirimana Jacques nti kingana gute akivuze ngo bwo n'ubusa kuri Nigeria ngo tukigure cyose. Cyarabwira genda gupanya karere icyayi cyacu cyose duce tugishora muri Nigeria. Hari ni toni imwe barashora muri Nigeria. Tuhafe tuwana itai chasho tena mahera hapu ya mu ato yose mkigeka. Baranyi umfa jesi mfugira mvumi kumvumi. Itai tuma hadjumu mamu unu adashaki Burundi utenile. Nzo hadjumu wakabisi.
Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Television Renaissance, urongo ishirahamwe Parsem rihimiriza guhindura ingendo Faustin Ndikumana abona ko mu Burundi hari ingorane z'ingene inzego zikora naho ingingo zategerezwa gufatigwa.
Ubwa mbere umukuru w'igihugu avuga ibintu abiri yavuga ngo ibintu byakurikijwe ngo ibintu byagize gute. Igitangaje cyo nyine nuko two kuvuga umukuru w'igihugu afise uburenganzira gufata ingingo zose, uwomingo nawe ari karidoga yuko abantu batamwubashe, kuko nyimba yavuze ati cyari gishore guhanahana. Ubwa mbere hoho akirashobora kuba ari icyifuzo umukuru w'igihugu yavuze, kandi bisaba umukuru w'igihugu ashaka kugira ikintu yifuza, abona ko cogera mugabo iyo icyifuzo kivuze kugira kije mu ngiro kibanza gufatirwa mu ngingo muri ihe cadre. Ese kaba byaciye muri conseil des ministres birigwa biraharirwa n'abandi? Ni kibi cyifuzo cy'umuntu umwe yarahirwa n'abandi baravuga bati ibintu byogenda gutya. Conseil des ministres kuvyemeza urwego technique bashizeho gwashitse kuki kwaba inesio technique teza kuraba refactere kwa tuti nitwashorera ikaha nitwagira gute twunguka kiduhomba iki akumbure bigenda n'ubwato bigenda n'imodoka bigenda n'indege bigiri. Hari ibintu byinshi bijaye n'ivyubuhinga technique ari byo umuntu afatira kugira afata ingingo naho ufise icifuzo kitigishigikirwa n'ingingo z'abahinga berekanye igisumbi kindi kujya umuntu aja kwa muganga naho ubugwayi abahinga bakuvura. Hano ntiho kumvikane na aba yavuze ikintu hama ngo abantu ntibacubahe none hakurikira iki kwa tawumba ngo yahanwe cyangwa yagize ikintu n'abantu reka kumva iby'umukuru y'ubu yavuze kwa tagica gikurikira uvuze ngo abantu ngo barababwiye ntibabikurikiza none hari ibihano byafashwe cyangwa iki? Nico kintu kitumvikana. Ikibazo kihagaze ngaha ni fonctionnement institutionnel na cadre ingingo zifatirwamo. Je nibyo mbona igihugu gifise kwingorano? Hari ibyifuzo by'umukuru w'igihugu me hariho cadre institutionnel formel ingingo zicamwo zikigwa n'abandi, kuko n'umukuru w'igihugu si icyifuzo kiwe gica cyumvikana ko ari cyo cyonyine gikwiye kirahariwa n'abandi inzego zirahari hama kabe abahinga nabo bavyiga hama bintu bikaja mu ngiro hama waka gira ilivali wasi vji vizu mtangie mungi hivyo vji chai nitura inga na utubatura bahinga hanzila zivili zitatu hali chai hategeza kurawi yuko kantite ilikiri yongine nima tuwa tukuduza matona angaye kumaka mkumaka kumaka mkumaka mkumaka tuti tufise vizu yuko Burundi buzo produza matoni angana kucha chai hama tukamiza kulikarite hicho chai yanyuma iyo masoko ni marketing ni kinuzo za agwa zose za leta zumwe za Amerika ariko buguru amasoko na amasoko si cyo cyo bikibazo masoko y'icyayi gicayi kiri mu binyobwa binyobwa igihambaye nuko dushiramo karite bigakugwa neza ibyo rero n'ubyo umuntu yoja ko izo na hari abahinga bashobora kubikora ukira gufatana n'abandi expert n'ahandi n'ibihugu bimaze gutera imbere mu ico gisata bagafasha igirese ibintu umuntu ari ndakuvuga ngo ni jewe ngufite ibyo hariho ntuze itegeza gucama
Faustin Ndikumana akaba yarize nibijyanye n'ubutunzi mu mwaka w'2020 Uburundi bwimbuye amatoni 11 n'igice mu gihe ishyirahamwe OTB ritegekanya ko mu mwaka w'2027 hoba himbugwa amatoni yababa 2020 y'icyayi mu gihugu abarongo iryo shyirahamwe rijejwe icyayi mu Burundi OTB bakaba bagenwa n'umukuru w'igihugu atererewe ibyiyumviro n'umushikiranganje ajejwe uburimyi n'ubworozi aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuwa 17 Kigarama mu 2022 mwari kumwe na Emile Nibasumba mwakoze kudutega amatwi naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko.